Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu Burundi no mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Uno munsi tugiye kuganira ku kibazo cyo gufunga burundu kuvyara ku bagabo, icyo bita vasectomy mu Gifaransa. Mbega abakenyezi baciyumvira kwiki, baragishigikiye canke ntibagishigikiye? Kaze mwese, cyane cyane abakenyezi n'abigeme bimirije kubaka ingo zabo, batubwire icyo biyumvira kuri iki kibazo. Mu ntara ya Karusi, abagabo muri iminsi barijukiye uyu mugambi wa vasectomy. Nivyo tugiye kuganira, mugume ku maradio yanyu. Mbere yaho, reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Aloise, wiriwe neza?
Wiriwe Oriana. Ku Burundi hari abantu birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda baca begeranirizwa muri komine Kirundo mu ntara Kirundo i Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze kuri telefone. Jean Bosco, mwiriwe?
Mwiriwe cyane Aloise.
Ego me, uri kurakurikirana iby'abo bantu, abo bantu bavuga ko birukanywe kuzihemvu?
Ego gushika muri kano kanya twamaze gushobora kuganira n'abagera kuri babiri muri bo batubwiye yuko birukanywe burizi wa imodokari ata kintu na kimwe bashoboye kuzana mu bintu bari bafiseyo. Abo twavuganye umwe yari amaze imyaka igera kuri itandatu, uwundi nawe yari amaze imyaka igera kuri itanu. Bakaba batubwiye yuko mu kubirukana babaza ko bafise ibibaranga ibyangombwa biyemera kuba muri icyo gihugu. Ahandi naho bakatubwira yuko babasaba ibyangombwa bijyanye n'uko bari impunzi, utabifise bakaca baheza bakakwirukana. Ubu rero abegeranijwe ngaha mu Kirundo bahashitse kuva hirya y'ejo, bakaba bari baharugwa mu majana abiri. Ariko rero hari abamaze kurekugana, cyane cyane nk'abamaze kuronka abantu babazi, baraza bakabatora. No muri kano kanya turiko turavugana, urongoye igipozi mu ntara Kirundo ariko araha abaje abafite ababo babamenye kugira babatahane. Bakaba batubwira yuko banezerewe, ndetse n'ababaki harimo cyane cyane ababyeyi bakatubwira ko babakiriye kandi banezerewe ko babaheruka kera.
Ego, nicyo nagenda kubaze, hagwiriyemo abaki, abakenyezi, abana, abagabo, imisore, bameze gute abantu?
Mubo tumaze kubona nta mukenyezi n'umwe turashobora kubona muri abo bantu. Hagwiriyemo cyane ugwarukana, cyane cyane uvuga ko ruri munsi rufite imyaka iri munsi y'imyaka 25. Abo twavuga ko bakuze cyangwa barenza iyo myaka ntabwo babonekamo cyane. Abenshi n'abantu ubona ko bagiye gukora muri icyo gihugu ari abana, ndetse n'ababyeyi bakatubwira bati turabona ko n'ibimenyetso byo ku mubiri biranga ko bakuze biragaragara.
Hari abategetsi mumaze kuvugana baba mu gipolisi canke mu ntara kuri icyo kibazo kugira bagire icyo babivuze ko?
Ego, muri kano kanya mu buramatari w'intara ya Kirundo Mecho na Nkahomba yarahagiye kuhaca, tubye yuko bariko barakora igikorwa cy'ubwa mbere cyo kugerageza kumenya umwirondoro wabo, uwo bashoboye kumenya akaca bamurungika. Ndetse n'uburongoye igipolisi mu ntara nyine nicyo gikorwa arimwo, ariko ararungika abashoboye kuronka ababamenya, ababyeyi babo canke abatware. Ariko rero yatubwiye yuko umuntu wese uwo batarashobora kumenya umwirondoro wiwe neza na neza kugira bamenye ko yagiye canke ahaba, yuko badashobora kumurungika gutyo. Oya, ni ukuvuga ko babanza kurindira akaboneka umuntu abazi neza ari umutware canke uwo mu muryango canke se wabo canke nyinabo.
Urakoze, urabana yudukurikiranira hafi vy'abo bantu tura naho mu kanya mu yandi makuru akurikira.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ndabahaye ikaze mwese muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi, gufungisha burundu kuvyara bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake, cyane cyane mu ntara ya Karuzi. Abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje burundu mu mezi 15 aheze. nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya twiheza ico abakenyezi babivuze ko muri murahawe kaze rero mwese mu kiganiro muri sanga muri aka kanya
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro kigwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko tubabwiye mu kanya mu Burundi gufungisha Burundi kuvyara cyo bita vasectomy mu gifaransa bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake cyane cyane mu ntara ya Karuzi neza na neza komine Buhiga abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje Burundi mu mezi 15 aheze kandi n'ubu baguma bitabira uwo mugambi abajejwe ubuvuzi muri iyo ntara barashima kuko bavuga ko umugambi wo kuvyara ku rugero udategerezwa kuraba abakenyezi gusa Bega bakenyezi muri rusange biyumvira iki kuri uwo mugambi wo gufunga Burundi kubagabo. Kuri iki kibazo twatumiye abakenyezi babiri batabibona kimwe batubwire aho bahagaze n'impamvu yavyo mu kiganiro tugiye kugira muri aka kanya. Ariko mbere yaho reka twumvize inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye ejo hirya y'ejo yerekeye uyu mugambi wo gufunga Burundi kubagabo muri iyo ntara ya Karuzi. Tumutega amatwi.
Uwo mugambi wo guhimiriza abagabo guhagarika kuvyara mu Burundi ivyo mu gifaransa bita vasectomy ni umugambi benshi bavuga ko vyinshi bamwe bavuga ko bitabereye ku mugabo abandi bakavuga ko umugabo ashobora guca atakaza ubushobozi bwo kurangura amanga yabubatse kuri mikoro y'ijwi rya Amerika muganga Jean Zisabira ajeje ujanye n'ubuvuzi ku bitaro by'Ibuhiga mu ntara ya Karusi ahari abagabo bashika igihumbi baje kwiyugaza Burundi mu kiringo cy'amezi 15 aheze yaratubwiye uko bakora ico gikogwa
wo mugambi ara abagabo barawitavye twaragize kwigisha guhimiriza twabonye uko dukoye kubagore gusa bitatanga novuga amazita meza gusumba tudukoye kuri bose abagabo batari bake baravyitavye kandi abo bantu bavyitaba baratarabyagirira kandi byagenze neza umugabo wese azane tubimukorera hariho aba ibyo tufatirako akunumva yuko umugabo tutwaye imyaka bafise turabakaye n'abana bafise minimum bafite abana bane
imyaka nayo
imyaka nka 40 akaba kandi yavyumvikanye n'umugore badusinyire kuko iyo yabinsanze uwo tubigiriye ntasubira kuvyara
muganga Jean Zisabira ati niko wagifata umwanya muto
kobwa kinyaruka umugo tubigiriye catahubwo nyene twaduhuta mu tunine kugira ngo tubabare butoyi bo abafise buca buhera hanyuma catumubwira yuko amara iminsi 3 atarangwe amanga yabubatse nyuma iminsi 3 cyarangura
bamwe mu bagabo biyugaje Burundi muri komine ya Buhiga bayazo n'ijwi rya Amerika baravuga ibituma bahisemo kwiyugaza Burundi muri Kiyegerevazi umukuru w'umutumba wa Gwingoma ari mu bafashe ya mbere mu kwitaba uwo mugambi
ikintu cabidutumye ni kuvuga ko twebwe twadusanze tutifuza kubyara abana benshi b'umurengera kubera ibibazo by'amatongo twagiye kubishika koko tumbije uwo mugambi uje twaciye tuvuga tuti rero dufati ya mbere tugende kugira ngo turabe yuko twahagarikira aho twari tugeze
warugeze ku rubyaro kwa kanga
narigeze ku mbyaro indwi ariko biraboneka ko rero iyo tutahagarika na 10 bovutse mugabo sino
Ndwa Yosefu ati umugore ashobora kwiyugaza ariko ugasanga umugabo agiye kuvyara hanze abana bakaguma bagwira
jewe narindutse kuko nabona yuko abana afise ari benshi cyane
umukenyezi wawe mwarabwiye inama
umukenyezi wanje twarabwiye inama jewe nahisemo mu kugenda kuko mbona yuko izindi ngorane ntabanza zikuri nyuma y'urugo
kubavuga ko umugabo ashobora gucatakaza ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse muganga Yohani Nzisabira avuga ko ahubwo umugabo yiyugaje Burundi agira ugushaka kwinshi ko kuyarangura. Ivyo biremezwa n'abagabo biyugaje Burundi. Muri Kegerevazi numwe mu biyugaje Burundi.
Ndibaza yuko zibari mfane ku bantu bamugira ngo bamaze imyaka myinshi bashaje, kuko nta muntu akiri muto mu bo twari kumwe turumva bavuga ivyo, n'abashaje kandi ntibagirira ngo nokubera ivyo, ngira ngo babijanye n'imyaka bamaze ubundi je na jewe nta bibazo novuga ngo hari ngorane byanteye.
Ivyo kandi birashingiye nawe n'umukenyezi wiwe Ndoricimpa Françoise.
Meshi baranakunda no kubimbatsa bakambaza ngo none ngubona ngo bica bigenda gute ngo burya ngo kariro ntigaca kagenda guko bavuga ngo baba babaceye umuntu itemwe ati nta na kimwe tikujya nyene bibabiri niko bikuma bimeze
ano bavuga yuko ahubwo umwe mwetu uca wongerekana
nyeka ariko bigenda nyene n'ubundi yego niko bigenda nyene
kubavuga ku rupfu rushobora kumara abana bikazana ikibazo mu gihe umugabo yiyugaje Burundi. Ndwa Yozefu ari mu biyugaje agira ati
uwo mugambi ntawo uhagarika ngo nokubera ivyo urupfu ntawo ubitegeka kuko kandi urupfu ntirutinya gutwara benshi abumwa gafa abacumi bagafa.
Mani iriho superasi umukenyezi wa Ndwa Yozefu avuga ko imijyango ivyara abana benshi itagiye koroherwa mu misi ya none.
Uzo kwishinga kuguma byara agashikana abana 10 dufate nkabo nashikanye ntazoronka icabagaburira azo kwipfuza kubasubiza mu nda bitagikunda kukubera tangyaze kihara masi yatitutse atabikimera.
Intara ya Karusi ni imwe mu ntara zibamwe abantu benshi. Ibiharo dukura mu biro vy'intara ya Karusi vyerekana ko ifite abantu 274 ku kilometero kwadarato. Ibuyiga mu ntara ya Karusi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yakurikiranye ico kibazo n'uwo mugambi mu ntara ya Karusi. Twakira batumire rero bacu dufite uno munsi abakenyezi tugiye kuganira kuri iki kibazo cyo baciyumvira ko no munsi n'umunsi wa gatanu aho twumva ivyumviro cyane cyane vy'abigeme n'abakenyezi. Ku murongo twatumiye mediatrice Niyonzima. Mediatrice Niyonzima numuremesha Kiago muri yo ntara ya Karusi. Umwe mubajejo kuja gusigurira abanyagihugu uyu mugambi akaba ari ku murongo. Turi kumwe kandi na Seraphine Kamanzi. Seraphine Kamanzi n'umukenyezi muri yo ntara ya Karusi yemera atahura ashigikiye umugambi wo gufunga Burundi ku bagabo, aratubwira impamvu. Turi kumwe kandi na Odile Ningabire. Odile Ningabire n'umukenyezi nawe nyene wewe abona ati ntashigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi. Kumbure abagabo batari bake mu biganiro biheruka bo badashigikiye nabo nyene uyu mugambi, ariko aradusigurira impamvu nawe nyene abona yuko bidakwiye yuko umugabo afunga Burundi. Mufaso ni mediatrice, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, alo.
Turakumva mediatrice, urahura komeye?
Yego, turakomeye.
Ego natwe turahura, koze. Ndumva muri kumwe ahuri n'umukenyezi Seraphine. Seraphine, uratwumva? Kaze mu kiganiro. Seraphine, uratwumva?
Ego.
Mwiriwe neza, kaze mu kiganiro. Kaze mu kiganiro muri Isanga.
Ego.
Nawe mfaso ni Odile Ningabire, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga, urahura komeye.
Yego.
Ni Odile.
Allo.
Odile, uratwumva?
Allo.
Odile.
Sabe.
Mahoro neza.
Mahoro.
Kaze mwese rero mu kiganiro muri Isanga kuri iki kibazo tujye kuganira ko cerekeye ugufunga Burundi ku bagabo. Turiweza uko mubibona. Mereye kuri madame Seraphine. Mfaso ni Seraphine, iki kibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo, wewe mbere y'ikiganiro urashikiriza yuko ugishigikiye, nihe mpamvu ubona gikenewe gukogwa umugambi wo gufunga Burundi ku bagabo, ubona gute? Seraphine, uyu mugambi uyumvira ku iki, uyishigikiye kuzihe mpamvu? Uranyumva ubu? Dusigurira impamvu ushigikiye uyu mugambi. Abana indwi.
Ego. Bashobora kurera. Mandiriye ko abandi.
Niyo mpamvu ufuse abana indwi wipfuza guhagarika, niyo mpamvu we n'umutambukanyi wawe we n'umutware wawe mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufunga burundu. Niyo mpamvu mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufungisha burundu kubyara ku mugabo wawe.
Yego.
Niwe yavyiyumviriye canke niwe wamushikirije ico ciyumviro, yacakiye gute mugitangura kukiganira ko? Hari iyindi migambi none mwaba mwaragerageje imbere yuko mufata iyi ngingo kumbure kuri wewe nk'umukenyezi ko akenshi abakenyezi ni busanga bafata imigambi myinshi kugerageza gutandukanya imvyaro canke guhagarika imvyaro, hari iyindi migambi mwari mwaragerageje? Umva no kuvuga wafashe ibinini ufata akagegene akabita gashinge, abenshi abatakazi na kashinge bashira mu kuboko, uvuze ati warakoresheje n'agafuko, ibyo byose ntibyagukundiye, byagiye bidakora neza canke byageze gute? Ntibyakuguye neza. Urakoze cyane, turakugaruka ko mfasoni Serafine. Reka tubaze na Odile. Odile, mwebwe ku bwanyu mbere ikiganiro mwashikirije yuko mudashigikiye uyu mugambi, n'izihe mpamvu dusobanurira? Odile, telefone ntirikira camwe neza, wogerageza kwegera ugashira umunwa kuri telefone tukakumva neza, harimwo amajwi azaracamwo, uvuge utomora muri telefone neza tukumve, subiramo.
Ati cyane ni umugambi cy'ikigikiri. Kubera yuko abenshi si byo bashobora kuyindira kuri ibyo byapa by'ingorane. Hakarimo kandi abantu bazige nari muri sitade. Cyo gitanga rero cyo abantu bajya kuri ubwo buryo bahanura yuko bashobora gukoresha ubundi buryo batarinze kugenda kwinjiza burundu. Urashobora kumvisha nandi hagati yabonakai avugana ubundi buryo mwakoresha bwa mbere birashobora gushika mu kihangano. Ndafise abana babiri kandi neza, umwe arafise imyaka inani, uyu munsi wundi agira kabiri arafise imyaka itatu, ashika n'ubu nta yindi mbanyi mfise, arashobora kutumva kumwe n'umucanci wanjye tugatandukana ibyaro.
Muri uko gutandukanya imvyaro, Odile, ukoresha ubuhe buryo? Uraharura, ukoresha umuti, ukoresha ubuhe buryo?
Kwebwe turashobora guharura, ariko mugabo iyo twabwitoto yuko kumbure byaducanze tukabona yuko umengo ibyo twihangana ntibikunda, turatuma tukitiza udufuko, hanyuma tukareka kurinda kugenda kubona mu buzima bwacu Imana yatwemeye. Ntatwebwebona ko abantu be yakizwa ntitwemewe n'utwemerwa, iyo tudashobora kugenda kugira ibyo bintu imbere y'Imana ntitwemewe. Urashobora rero kuhumvikana n'uwo mwubakanye mukatandukana imvyaro nta ngorane. Sinahanura ko abantu bafite abana benshi ari vyiza, natewe kishaka kubyara abana benshi cyane kuko igihe rigoye ariko mugayo bakamenya ko ngenda batandukanye ibyara batarinze kugenda kubona ubuzima bwa Imana yabahaye.
Kuri wewe ubona ari ukonora ubuzima?
Ukonora ubuzima.
Urakoze cyane gose Odile nawe Seraphine, murakoze cyane gose ku byiyumviro mushikirije naho muhagaze. Turaza kugaruka ko tubabaze ibindi byiyumviro canke izindi ngingo mwagiye murafata canke ibindi byiyumviro muri iki kiganiro kigiye kumara saha hafi. Turafise kandi ku murongo bamwe mu bakenyezi bafise icyo bashikiriza uno munsi n'umunsi. Duha akanya abigeme abakenyezi bashikirize icyo biyumvira kuri uwo mugambi nkuko muvyumvise hari yababishigikiye n'abatabishigikiye yuko abo byubakanye bafunga Burundi. Reka tuje ku murongo twakire uwitwa Viola. Viola uratwumva? Mwiriwe neza Viola. Viola, wewe urashigikiye umugambi uko abagabo bofunga Burundi canke nta ushigikiye?
Yewe umugambi w'abagabo yuko bafunga Burundi. Yewe ntabwo ndawushyigikiye cyane.
Kubera
urumva harimo agahaze kubanaho abagabo ino mu ntara ya Karusi babyumviriye. Harabaye ngo harabaye icuka mu bantu none bavuga ngo ni ibintu bya politike. Kubera basanze uwo mugambi wo gufunga Burundi ari abantu ubwoko bumwe gusa bw'abahutu. Hanyuma rero bacavuga tuzawundi bariko baraduhenda ari abahutu aba ariko dufunga Burundi.
Numva mu ntara ya Karu komeza.
Halo.
Bandanya.
Bacavuga yuko ati ubu ntituzobisubira twasanze twarahenze hanyuma rero turabyumva. Hanyuma rero najyewe nsa numva yuko umenga ibyo abenegihugu bashikirije nanumva umenga nibyo uko najyewe aho ngezamo ubu ndongoye baragiye abantu b'abagabo kwifundisha Burundi.
Uvuze ataburongoye Viola, urongoye mu buhe buryo uburongozi urimo?
Urongozi ndimo ndo mukuru w'umutumba.
Umukuru w'uhe mutumba?
Yego ndo mukuru w'umutumba.
Viola uravuze ati bamwe mu banyagihugu basanze ari ibintu bya politike bisaba cyane cyane abahutu kwifungisha mugasanga ni ibintu bya politike. Byavugwa hehe? Bivugwa mu masoko, mu manama, usanga abo bantu bafise ibyo byumviro cyangwa basanze ariko bimeze babivugira hehe?
Musanzwe babivuga mubo bariko baraganira
nabo.
Ukatawumva ati nta wundi ati twasanze ari ubwoko bumwe bariko barahimiriza bigisha kwigisha ngo bifungishe Burundi.
None abo abo babigisha bandanya urantunga.
Hanyuma rero batavuga ati ubu rero twabimenye twabitohoje ntituzosubira twebwe kumva uwo mugambi wo kwifungisha Burundi twasanze ari ibintu bya politike ngo kugira ngo bahonye abahutu.
Ikibazo kitoroshe Viola, urakoze cyane. Kumbure dushobora kongera kukagarura mu kiganiro mu mwanya uri imbere tumaze guha n'abandi ijambo kugira ngo usubire udutomore neza ibyo byiyumviro by'abanyagihugu bamwe ngaha mu ntara ya Karuzi babona yuko ari ibintu bya politiki. Urakoze cyane gose Viola.
Ego namwe murakoze cyane.
Murumvise nka mufasoni Seraphine, wewe ushigikiye yuko abagabo bafunga Burundi, hari ibyo urumva aho uherereye yuko umugambi ushobora kuba ari umugambi nkuko Viola bivuze ugamije gukogwa ku bwoko bumwe gusa? Seraphine uranyumva? Aho uherereye icyo kibazo Viola avuze, aho uherereye ushobora uwo baba waravyumvise abantu bidoga yuko uwo mugambi ugamije guhamagarirwa ku bwoko bumwe gusa?
Ego abona inabyiye. Arabona nabwiye mugabo ntiwabyumvise kumwe.
Abo wabwiye iki?
Ntiwabyumvise kumwe abo nari nabwiye.
Abo wabwiye iki? Yuko bo kwifungisha?
Kugira ngo baje kuri ubwo buryo. Urumva ntiwabyumvise kumwe mugabo, hari nk'uwo ababyumvise, hari n'abatabyumvise neza.
Urakoze. Twumvise Odile, bimwe mu byo wavuze nuko nk'idini urimwo ntirikwemerera yuko ufunga burundu. Turumvise Viola avuze ati bimwe mu byumviro nuko bikeka yuko bisabwa ku bwoko bumwe bwonyine bw'abahutu. Mediatrice, wewe urumuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo Viola ashikirije murakivuga murakiganira ko carashikirijwe n'abanyagihugu?
Hello?
Oui, médiatrice?
Ça.
Ura twumva?
Yego ndabumva.
Eh, wowe nk'umuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo cha Viola ashikirije hari ico wumva mu kibano?
Ego ibyo bintu tumaze kuba twarigishije cyo baradutumye turabyigisha amabazungu barabyumva mubandanye batwenga mu mihana bata baravuga yuko ngo bashobora kuba bariko baraho mu bwoko bumwe urya rero nyimaze kubera byabaye ikintu gitoya intera bandanije bukaavuga n'ababyifuza n'ubundi babandanya baza bakabagirira ariko ubu turi kubyigisha tubona umwango ntibabyumva neza.
Impamvu cyane cyane ituma batabyumva niyi muri make?
Igitura akabyumva urumva mu nyuma twagiye turumva yuko ngo ibintu byihenya bwoko ngo bagirira ubwoko bumwe.
Ibyo byavuye kuki? N'abaganga bakekwa cyane byavuye kuki kugira ngo abanyagihugu batangure bavyumvira ibyo bintu? Nk'uko twabyumvise mu nkuru twari twumvise mbere y'uko dutangura ikiganiro, abaganga baravuga yuko umugambi ubashimisha kubera uyu mugambi wo gufunga burundu ujanye no kuvyara ku rugero utega abakenyezi bonyene. Turiko turabiraba tugarutse gato kuri Madame Serafine. Madame Serafine, ku bijanye n'ivyo abaganga bavuga yuko bijanye no kuvyara ku rugero, mwebwe ku bijanye n'amagara, hari ikibazo na kimwe kuva umutambukanyi wawe afunze aragira ku bijanye n'amagara yiwe? Oui, Serafine? Allô, Serafine, uranyumva? Ku bijanye n'amagara y'umugabo wawe nyuma yaho afungishije burundu, haciye igihe kingana gute, amagara yiwe yifashe gute?
Umwaka.
Ku rwego rw'amagara yiwe, ku bijanye n'amagara yiwe, hari ikibazo waragira inyuma yaho?
Oya, ntabwo nami.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakenyezi bashikirize icyo biyumvira kuri uyu mugambi. Ndabwiwe ko dufise ku murongo Mahoro. Mahoro, uratwumva?
Ndabumva.
Uraho neza Mahoro?
Ego ndaha.
Iki kibazo cy'uko abagabo bofunga burundu kuvyara, uciyumvira ku iki?
Ahubwo n'umugambi mwiza cyane. Umugambi mwiza kubera ubu barabyumva abantu benshi. Kandi ku bantu bamaze kugira nta ngaruka mbi nyine ihari. Ego kabisa, aho duherereye twebwe barabyumva rwose.
Wowe ushigikiye kubera iki muri make?
Muri make?
Nk'umugambi wo kubyara kuko
urabona uwo matongo yaraje, tutegereza kubyara bake dushoboye kurera.
Wewe urubatse?
Ndubatse, dufite abana babiri.
Hari icyo mwaba mwaraganiriye n'umutware wawe kuri iki kibazo cyo gufunga burundu kuri we muri kazoza canke no muri aka kanya?
mbona kanya twaganire bya turakurikiza tudobara abana batatu
mhm
ndoga turakurikiza umwe wese atangura umwaka wa mbere
mhm
ni twaga twumvise ariko gose kandi nawe ngiye acunga
mhm
mhm kugeza aho ndi mumuremesha kiyago
muyihe ntara
Karuzi
muntara ya Karuzi
Mm.
Ukoresha ubuhe buryo none bwo gutandukanya ibyaha
Rushinge
Rushinge kuri wewe nta kibazo byose bigenda neza
Ntibidorane nini kabisa
Mhm
Byose bigenda neza nta ngorane nta ngwara nta kibazo byose bigenda neza kabisa
Mhm Urakoze cyane mahoro urakoze cyane Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Ryan Itanga ishaka aho turiko turaganira ku kibazo cyo gufunga Burundi kuvyara ku bagabo n'ico abakenyezi baciyumvira ko ikatumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi imisi yose saa 10 gushika saa 11 i Burundi no mu Rwanda uno munsi wa gatanu aho tuganira cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme turiko turiheza ikibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo kuvyara cyo bita vasectomy mu gifaransa tuko turiheza ico abakenyezi bakivuze ko cyane cyane twaganire n'abakenyezi batari bake mu ntara ya Karuzi aho mu mezi 15 aheze abagabo bashika ku gihumbi bitabiriye uwo mugambi wo gufunga Burundi muri iyo ntara ya Karuzi rero turi kumwe n'umuremesha Kiyago mediatrice Niyonzima agenda mungo mu kibano asigurira abanyagihugu akamaro k'uyu mugambi turi kumwe ku murongo kandi n'umufasoni Serafine Kamanzi n'umukenyizi ashigikiye uyu mugambi we avuga ati mfise abana indwi uyu mugambi narawushimye n'umutware wanje twarawuganiriye ko turawufata turi kumwe kandi na Odile Ningabire we avuga ati yanyabuna uyu mugambi si mwiza hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa by'uguvyara ku rugero no kutandukanya imvyaro umuntu atarinze gufunga Burundi tubandanye ikiganiro rero turi kumwe ku murongo n'abandi banyonyi biradijwe rya Amerika tubandanye twakire turafise umushinga nahe cyangwa umusore yitwa Gilbert uratwumva
yego
amahoro neza Gilbert
Asha mugwe ko imana aho duherere na kawoni tuna ana maro na ngwane ni yimwe dushitse.
Uherere hehe none?
Mo ndi tuvugana mbere ya mukayanza.
Gilbert iki kibazo cyane cyane twashatse kwiheza ico bakenyezi baciyumvira ko ariko kuri wewe mbega urubatse?
Ego ndubatse.
Ukibona gute iki kibazo kuri wewe nk'umugabo ariko ubona cyane cyane nk'umukenyezi ai wawe aciyumvira kwikije mukagera mukakiganira
bo kumisanzwe nokuri ni cyumvira cyiza kandi ku bantu babona kure bari bakwiye kufata ubuvugiro kandi bose bakabufatira aho ugiye kuraba ugasanga imwe muri nko mu rugo ukaza ukabona ko umugore niwe yobigira umugore ntashobora kwizera ibyo nakwizera ko avuga ati ndebye nindabigira ibyo wewe akagenda mu gahinga ubona byose n'ibyangorane ariko iyo bita mwese mukaza inama n'ingingo mukavuga ati reka twese tubigire rimwe urumva ko mwamubyumva kumwe kandi urumva ko ari byiza cyane ariko rero nkanjye
Gilbert noneho urafise abana ufise abana bangahe
bo kuno munsi ni kuri ndashaka kana kamwe mbwabo sa naje nimbona nuje nka tv cha dukatu nanume ngo nzoca ndaba naje nta nkabigera
nkuko bivuze kuri wewe iki kibazo ntice ikibazo cyo kuvyara ku rugero ntcega abakinyezi gusa
oya kabisa kubitanga kwa cyabo kuko iyo bicitse kikagira umukenyezi we nyene umugabo we dusayegeje ashobora kujya mu gahinga akabyara uwundi mwana kandi ari umwe ashaka kubanza kwirinda cyangwa se ntabwateka kurambye tubyare bake ariko iyo amaze ntabwo n'ikindi kibazo haba mu gucanga ibyaro niho bimaze gukira cyo kubyara benshi gusa ko abagenda n'ibindi ibyaro n'imiryango
Gilbert abagabo batari bake mu biganiro byaheze bagiye baravuga yuko batacihanganira iki kibazo yuko badashobora kugikora kuri wewe hari ikintu wumva wo butaye ufunze burundu
yo mwamaze ujinama n'ingingo kuko kubisanzwe mwamaze ujinama n'ingingo hagati y'umugabo n'umugore nta kintu kimwe ubuhombye kuko urumva mwese mwabyamuka ukagerageza kumwereka ati burya nyabuna twakwifunga burundu turabona ku buryo bukedi ufite abana bakedi ufite ubuzi wa mbere akabyoze kuwumya bozibaho ukuduku n'uko ni bya bintu biba bijyanye no gutegura ukabyoza ku muryango wawe
urakoze cyane urakoze cyane gose Gilbert reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi turafise Gerard uratwumva Gerard duzijwi wegere telefone ikibazo cyangwa icyumviro
ego urakoze cyane icyumviro cy'abantu muranyumva
ego
icyumviro cy'abantu n'ikinyumva ahindura ikibazo ndabona nta mu Burundi ngomba kubabwira yuko icyo kintu umugambi waje muri iyo ntara n'ukuri ahubwo niba ari ukuntu barabarondere sponsor kuri uwo kwigira Burundi kuko abarundi nenda bivuga ukuri babaye benshi iyo rero imigambi bagize yo kugerwa n'abagore by'abagabo iyo migambi ko ushyira imbere kuri kwaraba kuri ko ikora Burundi bwose abantu babaye benshi babaye benshi ku buryo rero imigambi mukuru yo gufatiza cyane rwose kuri kwaraba nk'umuryango ego mebo uri kwaraba nk'abandi bantu batize bo uri kwaraba bashimira ibintu byo gukira ugasanga babyeyi abana babatera abana b'isiporo abo bana ni wande n'amashuri meza baziga bazuku babema muri mizere usibana baba batanisha imituma yabo hari umuryango zica y'umuzakayanza
Gerard telefone yawe irikiragorana gato biragoye kumva duzijwe ushike ku
Hello
ego turakumva mu majambo make cyane
hamarero kashanye nkabajya so bujyango ufite hano abana benshi gasanga rero ababyeyi babo ntibarondere ibyango mu gatahita mu guce imiryango rero ngo magare uno mugayitara aravuga ngo igihe bishoboka n'ukuri nabonye nuko atabona iyo biri ko biraza nka konye ne generation kuvugwa rukaburi ubuhuye nuko Burundi wose ndavuga no Burundi wese yo hagarika kubyara ubuhuye no generation dufite kwigera yo fatinya kamisi twaramaze kudepasa limite yitu hano bwati namagara no kuri uwo mugambo kuri nyabagaba wumbe kuko ufite advantage na advantage ku muryango kuri jema ryo wa marushe yo amashano kubyara nk'umwana ugasanga na ubigize amashuri meza umukinzire ko mu gicoro ntarye na ngoye cyayi na gije
uti byoba ishano canke byoba ikintu ciza
ha
uvuze ati byoba ishano
bishano umva umubyeyi w'umwana ukira ntiriye umuhondere umukate umva umwagusaje ikintu ntukironke rero umuryango kera umva ugasanga ukabye nk'umwana ugasanga amashure meza yize nta za kaminuza yumve ni hatari yo ni rogre yo ni rogre umva umara zorokita mu nyuma zo kuga twumve iwanze vema ntibyabaye ngoma kunshira hanze byaba yabaye rero no kwati rero umugandi watewe mu mezo ntara ko kwira mu ntara zo kandi bakigisha abantu bakawumenya ku buryo abantu kuko uri kwaraba hari abantu babanditse bo babishyize bagiye barabya ba martisi na 12 nage bavuga ati ipo fertilize vrema rosore ore de fertilize vrema na fekondite kuko fekondite amubuti yumvire mugomwe kuvuga ati babwira abana indwi parefame urabaye
telefone ya Gerard iratugoye muradutunga reka tubandanye ikiganiro nabo turi kumwe ku murongo w'abatumire bacu nkuko nababyiye turi kumwe na mediatrice umuremesha kiyago mu ntara ya Karusi turi kumwe na Seraphine na kandi na Odile umufaso ni Seraphine uranyumva uracari ku murongo Seraphine kuri iki kibazo nyene mwarashoboye gufata uyu mugambi mwe n'umutambukanyi wanyu murawumvikana ko murawukora hari ukwicuza impamvu yoba yarabikoze kwigeze kuba inyuma yaha bikoze umutambukanyi wawe ntavyo yigeze yumvira ko nyuma yaha ntavyo yigeze yicuza ntavyo yigeze nkuko navuga ku regreta impamvu yabikoze byaramushimishije gushika n'ubu arashima iyo ngingo ni byiza
nawe umwana akeneye ishaka kurera abunyone inkwitwise
amagara neza ku bana bawe nawe Odile wewe nawe watubwiye yuko ufise abana babiri muri iki gihe kandi ko vyabakundiye mugatandukanye ivyaro umwana wa mbere afise imyaka 8 wa kabiri afise imyaka 3 abana ni bangahe muzogera ko muzobandanya umugambi kumbure bishitse mukagira abandi babiri canke mukongera ko ico cyumviro murabona yuko kitazokwigira kiza yuko mwufunga burundu Odile Allô Odile Allô tu ko tuvugana na Odile canke Seraphine Odile aracari ku murongo Odile turi kumwe Allô ninde tuvugana Mi telefone irabagoye gato ariko turabagaruka ko abatumire bacu batatu dufise ku murongo turabagaruka Odile uranyumva
ndakumva neza
ubu naho umugume ku murongo turabandanya tuganira mushikiriza ivyumviro vyanyu ku aho muhagaze kuri iki kibazo reka tubandanye no ku murongo wa telefone twumvirize ibindi abanyonyi biradijwe rya Amerika biyumvira ko cyane cyane ku ruhara rw'umukenyezi kuri iki kibazo nubwo dufata abagabo cyangwa imisore uno munsi turashaka kwihweza icyo umukenyezi yiyumvira kuri iki kibazo tubandanye ku murongo twakire Innocent uratwumva Innocent icyo wiyumvira kuri iki kibazo abakenyezi uruhara rwabo mu bijanye no kubyara ku rugero icyo bo ubahangura n'igiki ku bijanye n'iyo ngingo y'ukufunga burundu ku bagabo babo
ego kuchaye no kufunga burundu ku bagabo cyangwa ku bagore cyangwa n'abacu abaremesha ko baratubakigisha ingene bo byara ku rugero bakababwira ati ni kubyara nka batatu cyangwa bane abo mushoboye kurera kandi iyo wese atari umwe barabikurikiza bakagenda kwa muganga bakumvikana umugabo n'umugore yuko abana bakwiye kubyara ubumva bumvikanye bashobumvikana yuko nimba gakwiye kubyara abana barabyara abana nimba bakwiye kubyara batanu bakabyara bitanu kandi umugambi twe barawukurikiza nashaka kurugeta nta ngorane kandi bivuga umugore ntigira ingingo batari kumwe n'umugabo bananza guhanurana hama bagafata ingingo ibintu bikagenda neza.
Tuvuze ku bijyanye no kubyara ku rugero, bumvikanye ngo babyare cumi, naho wiyumvira iki? Iyo bumvikanye bakajya hamwe bakavuga ati reka tubyare cumi, icyo kibazo cyo gufunga wibaza ko ari ikintu bo kwiyumvira gukora canke oya?
Oya, ubumvira batubyara cumi wabona ubu n'amatongo ntakimera, ubu nta buntu batubyara cumi n'amatongo ntakimera, ubu babaye benshi ni nka batandatu canke batanu, wumva batanu bicaye barabumvikanye umugabo n'umugore, umugabo ubu ntabwo ntakibyara abana cumi kuko n'amatongo ntakimera kuko ubu hari ubukungu bwinshi.
Hari abo twaganiriye rero, umukenyezi twaganiriye aravuga ati uburyo byaragoranye, hariho kugerageza imiti, kugerageza akagenegene, twa dushinge two mu kuboko, kugerageza agafuko bigahava bikanka. Muri icyo gihe uwo bahanuriye
ishyano babahanura, wumva ibintu nibabiri bo kumvikana, nenda ari kugenda kwikingiza akikingiza bakabyara aho yashoboye kure, kuko ino mpombo
turakumva bandanya
kinabwira umva baracyumvikana umugabo n'umugore bakagenda kwikingiza bose, yenda bumvikanye batanu bakabyara batanu, kuko ino bahora bashaka kubigisha kandi barakurikiza n'impanuro bahora babaha.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Tugarutse ku batumire bacu, tugaruke ku mufasoni mediatrice. Mediatrice mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, mediatrice uratwumva? Mediatrice utanguye kuja kuganira iki kibazo n'abanyagihugu mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, turumva ko abagabo batari bake bavyijukiye, ni igiki ca mbere canke abagabo bavuga bate mugiye kubaganiriza kuri iki kibazo, bavyakira bate
abagabo tugiye kubibaganiriza ko kuko barashobora kubaho umwanya wo kuganira n'abagabo, hanyuma hakabaho umwanya wo kuganira n'abakenyezi babo. Bimaze kugenda uko turaganira, hanyuma hakagira uwumva umugambi n'undi atawumva, ariko tukabandanya twigisha. Ego niko bimeze kariko, hama bagaca bajya muhira mu ngo zabo n'abakenyezi babo, hama bakatumvira ko hariho abagenda bajyanye n'umukenyezi wabo, hariho n'abagenda batajyanye, hakagenda umwe babyumvikanye ariko nyenesanga batabyumva.
Icyo gitigiri kigera ku gihumbi mu mezi cumi n'atanu, kugira ngo kigere kuri icyo gitigiri nuko nyine mwakoze ubwo buryo mwakoresheje bwo kubanza mukavugisha abagabo mukanavugisha n'abagore, hama mukabarungika kuganira hamwe, niwo mugambi mwakoresheje
kuri icyo gihe? Kubera umwe wese ubudukiri mu mutima kugera turonka abo bantu usanga mu nzu iwabo, hama tukabaha ikiganiro tukaganira tukavugana, hama hakagenda hakavamo umwe afata nk'ingingo bakakabumvikana n'uwo bubakanye bagafata ingingo. Bashoboye kuboneka
byiza no kuvugana n'umwe umwe, hama bakavugana bari hamwe bagafata ingingo, nivyo vyaciye bituma abenshi bijukira gukora uwo mugambi.
Kuri ubu umugabo abyemera, umukenyezi atabyemera, urumva naho nyine
ntitwekunda. Urakoze, urakoze. Reka twakire kandi ubundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ku murongo, Evariste. Evariste, duga ku ijambo.
Alo?
Oui, de Evariste?
Ego.
Duga ku ijambo, kibazo canke icyumviro?
Bo, nagomba gutangura ku cyumviro cya mbere. Bwa mbere mba nishimire kwanza imiryango yiyumviriye gukora iki kintu cyo gufunga burundu, kuko ari umuntu umwe, ari umugabo yabikoze atumvikanye n'umuryango, murumva ko bidashoboka. Hanyuma ngaca nsaba ko abajejwe amagara y'abantu bari mu mugambi wo kubyara ku rugero ko bokomeza ihimiriza, kugira ngo ive no mu ntara ya Karusi bamaze kushika ku rugero ruhagije baje no mu zindi ntara.
Umugambi uriho mu ntara zose, gusa uno munsi twashimise ku ntara Karusi kubera ibitigiri bisa ni biriko biraduga kubitabira uwo mugambi.
urumva ko iyo ntari maze kuyimaze gushyira mu ngiro ibyo yarifashe nk'ama ikaba yarumvise impanuro babahaye hanyuma nkatavuga nti harakenewe ko kumbure abanyagihugu bumva ko iterambere ry'isi aho riko riraja imeze kubyara abana cumi na bangahe itagishoboka ko umuntu abatunga ari hamwe usanga bamwe bari mu barabara abandi bari mu buzima buke bumeze nabi kubera imiryango aho isi iriko iraja aho ibihugu bigeze usanga ubukene bwarabaye bwinshi kubera ibyigenda ry'abantu batariko barakontora bimwe n'abantu baba bariko baragwirirana baravuga nti niba amaleta araze ashyireho imigambi ashyireho n'inyigisho zikomeye kugira ngo imiryango yaba iyo mu gisagara ko mu gisagara niho tubona kubyara kurugira imyenge barabikurikiza gusumba mu gihugu hagati avuga nti amaleta rero leta ifate ingingo n'inyigisho zikomeye kugira ngo n'abantu batarabitaro bitahure kuko amatongo yaraje usanga muvuye ariko afitongo n'umuhungu asanga umwana yikese kubera abafitongo izo rero abantu ari bake ndabona ko umengo iyo gabanuka ama abapfasoni ego barafite uruhara runiniya n'uwo mugambi nuko ibizo kwitwaza ngo urupfu ruraza nibaza ko naho baba ari benshi bashobora urupfu ntawo rwitwaza icyo gituma navuga nti bumve ko umugambi uba ari iterambere y'umuryango kuri bose
kuri uwo mukenyezi nyine uvuze yuko wewe iyo bavuze bitoba ari byo kuvuga ko urupfu ruza hari uretse gufunga burundu hari abashobora kuvuga bati hari ubundi buryo bushobora gukogwa kubyara ku rugero wewe uwo bivuga ko iki ko hariho gukoresha agafuko ku bagabo tuko tuvuga ku bagabo aho hoho ntibo kwijukira kumbure gukoresha udufuko canke bakiga guharura neza kumbure icyo kibazo cyo gufunga burundu ntikigaruke kuri bamwe
duhereye nko ku kibazo cyo guharura neza icyo kirashobora gufasha abantu bamwe bamwe abantu bo mu bisagara mugabo muri bariya bantu bariya bashyiki bacu bariya abanyokuru bacu bahariya ruguru ibyo birikunda cyane hanyuma kuza agafuko ku bagabo naho umugabo ashobora kugakoresha mugabo nibaza ko rimwe rimwe hari igihe bidakunda kuko hari igihe umugabo ataba agafite mu izosi mu nzu iwe uno munsi bikanka akavuga ati ko atakonfise sinyigo ndajya kuri centre de sante kukarondera reka ntangorane kubera batahariye neza ugasanga umugore arasamye atarabyiteguriye
rero kuri wewe byiza ni uko boca bapfunga
ndabona ko gupfunga burundu mu gihe zigishijwe bakabaha impanuro bakavuga ati wewe ubonye ushyitse ku bana uba wipfuza kuko hari ikintu bavuga ngo kubyara ku rugero ni kumenya kwanze ku rugero ni urwahe kuko hari ushobora kuvuga ngo kubyara ku rugero bakavuga ngo hano nabyara cumi umuntu tubyumvikanye n'iyo muntu ngo ngo tubyaye ku rugero ngo ngo umwana tumukurikije afite imyaka ngo ine rimwe ngo tubyaye ku rugero oya kubyara ku rugero ni kuvuga ati ubu tubyaye babiri kubera tubona itongo dufise cyangwa amatungo dufite azotuma aba bana tubasomesha bakagira ubuzima bwiza imbere rero hamaze kuboneka izo nyigisho bakazereka neza ko kubyara ku rugero ariko uwo umuntu abyaye abana ashobora kurera bakeye aho umuntu arashobora gufunga burundu akavuga ati njye nakwigiye batatu cyangwa bane nkeneye aho ndashobora gufunga burundu
bakabyumvikana urakoze cyane uratomwe Evariste urakoze cyane tuko turaja ku musozo w'ikiganiro mwakoze kudutega amatwi tugaruke ku murongo ku batumire bacu Mediatrice Seraphine na Odile Mediatrice dusozere ikiganiro akajambo ka nyuma nk'umuremesha kiyago wifuza gushikiriza mbere ko dusozera ko bare nkaka
Hello
Oui Mediatrice uratwumva
Ego
impanuro canke akajambo ka nyuma washikiriza kuri iki kibazo muri rusange ni nk'akahe turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro
impanuro no tanga
ego turakumva
impanuro no tanga urabona yuko ubu umwe isi yaraje kandi urabona abana benshi urabona n'ibyo yarabuze kumva kubyara abana benshi ntihamubyaramo abaza kwiba ntihamubyaramo n'abandi bakugwara na kwashi zemibaza yuko abantu
abantu boga baritabirira umugambi kuko bose barawumva kandi kimwe nacyo n'abatumva gufungisha Burundi baritabirira umugambi wo kujya ku rushinge kudufuko ku binini hamwe n'ibindi n'ibindi ubwo nawe mubandanye mudufata mu mugongo n'ukuri muzamugize neza muzamukota
turaba turagerageza gushikiriza ikibazo uko cifashe abanyagihugu bagafata ingingo zabo uko ntubabibona ntitukumbure ntitujejwe kubabwira gukora iki cyangwa ikiriya ariko nk'uko tubikoze uno munsi turabashikiriza uko kibazo cifashe tugashikiriza uko abantu baciyumvira ko nk'umufaso ni Serafine nawe nyene Serafine wewe watubwiye yuko ushigikiye uwo mugambi wo gufunga Burundi cyane cyane ku mpamvu waduhaye impanuro canke ikindi cyumviro bufise dusozero kiganiro cyo bari nk'ikihe muri aka kanya ni Serafine turakumva nduga ku ijambo
yego n'ano no tanga oba afisi abana benshi canke akaba azara umwana ku wundi ku wundi yuko yoja kuri ubwo buryo canke bimushoboke akajya ku mushinge canke kutugegene canke ku binini mugabo jewe kubera ibyo nobona yokora yoja kwifungisha afise nk'abana hindwi nka jewe canke n'abandi baba barengeye nk'umunani nk'iki kugira ngo arabe yuko abo bana yoba yarabyaye batamugwarana kwasi canke ngo bananirwe kwiga canke ananirwe kubakuza kugira ngo abana bagire amagara meza kandi nawe nyene agire amagara meza ujya kubyara mu mwanya mu mwanya tuma umukenyezi agira amagara mabi kandi n'abana byaye ntibagire amagara meza
urakoze cyane gose Serafine Kamanzi ngaho mu ntara ya Karuzi reka tuje no kuri Odile Odile wewe wavuze uti kubw'imvo zitandukanye harimo kwizera kwawe mu idini ryawe no kuvyerekeye amagara uravuga uti ntushigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi impanuro mubo musangiye ivyumviro canke mudasangiye ivyumviro zoba ari nkizihe kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi
Halo
oui Odile Oui, Odile, ni wewe tuvugana?
Ni Serafine.
Ndiko tuvugana na Odile. Odile nawe nyina dushikirize akajambo ka nyuma n'impanuro yo bafise.
Ikintu nahanura abo bantu bajye kuzuza mu Burundi. Nuko ibintu bihagarika kuko nangaha mu Burundi cyatwenge birimo umuntu yashoboye kugira ngo yize no kwiga nkaba ndikane akagira ngo umwaka w'icumira twigisha neza ukanjome umuntu ashobora gutandukana mu itaro ukumubwira urukundo w'umugore uramenya nuko uwo munsi ntacyo kandi ushobora gusoma imbanda muri icyo gihe urashobora kutumvikana ko n'umutanke wawe iyo minsi mutayisimba kandi nabyo akakandi bihangana mudakora urukundo hanyuma mugashobora gutandukana mu itaro abana bakamererwa neza
urakoze cyane gose mfaso ni Odile Ningabire ndashimiye cyane gose abakenyezi batatu twaganiriye kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi cyo baciyumvira ko bagashikiriza ibazo n'ivyumviro ndashimiye cyane gose namwe mwese mwahamagaye mugashikiriza ibazo n'ivyumviro kuri ubuga kwa Facebook rwa yacu murashobora kubandanya mushikiriza ico mwiyumvira kuri iki kibazo niba mugishigikiye canke mutagishigikiye n'impamvu mwiyumvira uko mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cyo kuri uno wa gatanu ndashimiye bamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro no kwakira abanywanyi bishwe rya Amerika kuri telefone ndabifurize weekend nziza mwese Imana ibahezagire murakoze Deba na hajeze Toka zaman tulipoteana eh.
tena leo tumepatana wewe mtoto murembo tazana mimi kidogo dogo mdogo ai
Sabo Iwabo abantu Urgo nagukundaga Zanzaribo angundaga The way you talk The way you smile baby
baby And when you dance It's killing me baby Tuma nibaza nibito Tumbo narib Subundi wabagahe